Radio Isbir de América. Radio Isbir de América, Vujiri, Washington, D.C., Mukinyarwanda, no Mukirundi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 19 na 22, naho mu Rwanda ni kuri FM ku murongo w'ijana na 4.3 I Kigali na 93 n'ibice bitatu I Karongi. Ikisoro muri Uganda turi kuri 88.9 Voice of Muhabura. Waisha turadio yacu voa.com n'urubuga musangaho ibiganiro byacu byose. Naho kuri Facebook, X, Instagram na YouTube ni VOA Radio yacu. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Burundi, Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu yatanze ikirego mu muryango w'abibumbye isaba gusubizwa mu cyiciro cya mbere cya Komisiyo zigenga muri urwo rwego.
Twaciye dusubira gusaba ko hokorwa amatohoza yimbitse ubwicanyi mu Gifaransa ça fait partie des crimes. Donc la CNDH ikora ibintu bijyanye n'agasaka kazi na muntu le crime de droit commun birafise inzego bijyanye.
Sixte Venyene muraba kuriye Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu. Vice President wa Malawi Solos Klaus Chelima n'abandi bantu 9 bagwe mu mpanuka y'indege muri icyo gihugu. Urukiko rwo muri leta Delaware hano muri leta zunze ubumwe za Amerika rumaze guhamya Hunter Biden umuhungu wa President Joe Biden icyaha cyo gutunga imbunda mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Naho President w'Ufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko atazegura ku mwanya w'umukuru w'igihugu uko byagenda kose mu matora aheruka gusaba kwaba amakuru arambuye ni mu kanya gato. Prezida wa Malawi Rosales Chakwera yemeje ko abantu 10 barimo vice president w'icyo gihugu Solos Klaus Chelima bari mu ndege yarya buri wirengero kuvejo kuwa mbere bose bahitanywe n'impanuka iyo ndege yagiriye hafi y'agasozi kari mu ishyamba rya Chikangawa riherereye hagati mu gihugu yatangaje igihe cy'icyunamo mu gihugu cyose ku buryo burambuye turabagezaho iyi nkuru mu gice cya kabiri cya programu yacu. Hano muri leta zunze ubumwe za Amerika inteko y'abacamanza muri leta ya Delaware mu burasirazuba bw'igihugu yahamije Hunter Biden umuhungu wa perezida wa Amerika Joe Biden ibyaha byo kugura no gutunga imbunda binyuranyije n'amategeko. Inkuru ya Edi Rwema.
Nubwa mbere mu mateka ya Amerika umwana wa perezida uriho aburanishijwe uru rukiko rwahamije Hunter Biden w'imyaka 54 y'amavuko ibyaha bitatu birimo kugura no gutunga imbunda binyuranije n'amategeko. Yashinjwe kubeshya ubwo yaguraga imbunda mu gihe yakoreshaga cyangwa yarabaswe n'ibiyobyabwenge. Ubusanzwe birabujijwe mu mategeko yo ku rwego rw'igihugu muri Amerika gutunga imbunda mu gihe ukoresha ibiyobyabwenge. Yahakanye ibyaha byose ashinjwa uko ari bitatu nubwo yiyemereye ko hari ubwo yarahanganye n'ububata bw'inzoga ndetse n'ikiyobyabwenge cya kokayine. Ikatirwa rye riteganijwe mu gihe kitarenze iminsi 120. Amategeko ateganya ko ashobora gukatirwa igihano gishobora kugera ku myaka 25. Ariko kubera ko aribwo bwa mbere ahamijwe igihano n'urukiko ashobora kutazafungwa ahubwo agakatirwa igifungo gisubitswe. Inyandiko y'ibirego yashinjwaga yatanzwe n'umushinjacyaha wihariye David Weiss washyizweho na Minisitiri w'Ubutabera umwaka ushize ngo ayobore iperereza ku byo Hunter Biden ashinjwa. Mu itangazo Perezida Joe Biden yavuze ko yemeye icyemezo cy'urukiko kandi ko azakomeza kureka inzego z'ubutabera zigakora akazi kazo mu gihe umuhungu we Hunter Biden azabajurira icyemezo cy'urukiko. Yongeye kwibutsa ko we nka perezida ntacyo yavuga ku rubanza nshinjabyaha, gusa yongeraho ko nk'umubyeyi akunda umuhungu we byimazeyo, amwizera kandi yemera imbaraga ze. Yagize ati "Ndi perezida ariko ndi n'umubyeyi. Jye na Jill dukunda umuhungu wacu kandi duterwa ishema n'umugabo ari we uyu munsi wa none." Uru rubanza rwa Hunter Biden rukurikiye urwa Donald Trump wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe wahamijwe ibyaha 34 n'urukiko rwa rubanda muri leta ya New York. Ni ibyaha byari bifitanye isano n'impongano y'amadolari 130,000 yahawe Stormy Daniels umukinnyi wa filime z'abakuru ngo abike ibanga ry'uko yaryamanye na Donald Trump.
Edi Rwema huratuvana muri Amerika tujyane muri Nigeria ho agatsiko kamabandi muri icyo gihugu kisha abantu 26 barimo abapolisi bane bagashimuta abandi benshi muri leta ya Katsina iri mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu.
Inzego z'umutekano n'izibanze zo mu gace ka Gidan Boka mu karere ka Kankara zemeje aya makuru zasobanuye ko ari amabandi asanganywe ibirindiro mu mashyamba yo muri leta ya Zamfara, Katsina, Kaduna na Nigeria. Amenyereweho gukora ubwicanyi, gusahura, gutwika amazu no gushimuta abaturage nyuma agasaba amafaranga kugira ngo arekure abatwawe bunyago. Umuyobozi w'akarere ka Kankara Ana Isa yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko iki gitero cyagabwe mu ijoro ryo ku cyumweru gihitana abantu 26. Uyu muyobozi avuga ko benshi mu bashimuswe ari abagore n'abana, kandi ko inzego zibishinzwe zatangiye iperereza ryo kumenya umubare nyawo w'abashimuswe. Mu itangazo ryayo mu ijoro ryo kuwa mbere, polisi mu ntara ya Katsina nayo yemeje icyo gitero, ariko iryo tangazo ryo rivuga ko hapfuye abasivili 15 hakomereka abandi 2. Yanemeje umubare w'abapolisi 4 bapfuye bazize umutego w'ayo mabandi. Mu kwezi gushize amabandi nanone yagabye igitero mu karere ka Sabua muri iyi leta ya Katsina gihitana abantu 25.
Ishyaka Umkhonto w'Esizwe rya Jacob Zuma wigeze kuba perezida wa Afurika y'Epfo ryarigiye urukiko rurinda ubusugire bw'itegeko nshinga risaba ko rubuze inteko ishinga amategeko yatowe muri iki cyumweru gutera nangu itora umukuru w'igihugu. Kuri uyu wa kabiri, iri shyaka ryatangaje ko amatora yabaye muri icyo gihugu tariki 29 yaranzwe n'uburiganya. Abadepite bagomba guterana ku wa gatanu kugira ngo barahirire imirimo yabo, bahite batora umuyobozi w'inteko ishinga amategeko umwungirije n'umukuru w'igihugu. Iki kirego cy'ishyaka Umkhonto w'Esizwe kije mu gihe Afurika y'Epfo iri mu bihe bidasanzwe muri politike bitigeze bibaho muri icyo gihugu mu myaka 30 ishize icyo gihugu gitangiye inzira ya demokarasi. Kugeza ubu huza yobora iki gihugu nyuma yuko iki gihugu cyayuka ntaramenyekana. Ishyaka rya African National Congress ANC riri ku butegetsi kuva ingoma y'abagashaka buhakihirimye mu 1994 ryabuze ubwiganze bw'amajwi. Ubu riri mu biganiro n'andi mashyaka bifite gahunda za politiki zihabanye. Mu buryo butunguranye, ishyaka Umkhonto w'Esizwe ryaje ku mwanya wa 3 n'amajwi 14.6%, bivuze imyanya 58 mu nteko ishinga amategeko muri 400 iteganyijwe. Ariko nubwo ryabonye amajwi menshi ugereranije n'igihe ryari rimaze rishinzwe, riravuga ko habayeho kuiba amajwi, rikemeza ko ritazitabira ibikorwa biteganyijwe by'irahira ry'abadepite.
Tugaruke ku mugabane w'Uburayi, perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron kuri uyu wa kabiri yatangaje ko atazegura ku mwanya w'umukuru w'igihugu uko byagenda kose mu matora aheruka gusaba. Ni nyuma y'uko ishyaka ritsimbaraye ku mahame n'ibitekerezo bya kera Rassemblement National rigaragaje intera ifatika mu matora y'abadepite ku mugabane w'Uburayi. Fidèle Niyongabo.
Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yabitangaje mu kiganiro yahaye ikinyamakuru cyo mu Bufaransa Le Figaro cyashizwe ahabona kuri uyu wa kabiri. Perezida Macron abajijwe kuco azokora igihe umugambwe Rassemblement National RN mu mfunyafunyo watsinda amatora y'abashinga amateka ategekanijwe ugasaba ko atanga imihoho, yavuze ko atari umugambwe RN wandika ibwirizwa shingiro n'akarangamutima karyo. Yavuze ko inzego z'igihugu zitomoye ikibanza cy'umukuru w'igihugu gitomoye umuntu ataravya ibizova mu matora zoba ku itariki 30 y'uku kwezi kwa gatandatu no ku itariki 7 y'ukwezi kw'indwi. Byari bitegekanijwe ko Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ari kiganira abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri, yamara cyasibishijwe kizoba ejo kuwa gatatu kuko byatangajwe n'umwe mu bafasha biwe atashatse ku izina ryiwe rimenyekana. Perezida Macron yatumye ko amatora y'imbere y'igihe inyuma y'uko umugambwe Rassemblement National utsinze bikomeye urunani rw'imigambwe iri hagati na hagati mu vyiyumviro byayo vya politique mu matora y'abashinga amateka ku mugabane w'Uburaya yabaye ku munsi w'Imana urangiye. Ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri, Eric Ciotti ayoboye umugambwe Le Républicain utsimbataye ku vyiyumviro n'imigenzo vya kera, yashigikiye urunani rw'umugambwe Rassemblement National wa Marine Le Pen. Yavuze ko yavuganye na Le Pen n'umuyobozi w'umugambwe wiwe Jordan Bardella.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mugena kuri w'eshatu radio yacu VOA akadomo com, mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X, mudusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya mwavugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. duhereye mu Burundi aho komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu yatanze ikirego mu muryango w'abibumbye isaba gusubizwa mu cyiciro cya mbere cya za komisiyo zo muri urwo rwego kibarizwamo izitavugirwamo n'ubutegetsi. Komisiyo ya ONU ishinzwe uburenganzira bwa muntu iheruka gufata icyemezo cyo gukura iy'u Burundi kuri urwo rutonde ivuga ko itigenga by'ukuri. Pierre Claver niyo nkuru.
Ubutwara umugwi urero gateka kazina muntu CNIDH yatangaje kuri uyu wa mbere ko wahohotewe mu kwamburwa igihagararo ca mbere cagenewe imigwi ikora yigenga stati up. Ni mu gihe akanama ka ONU kajejwe gateka kazina muntu gaheruka gushira uwo mugwi kuri stati B urutonde rumwe n'imigwi yo mu bihugu bitwaza umukazo nka Algeria, Libya, Tunisia, Nicaragua, Venezuela, Turukiya n'ibindi. Abahinga bawoni bafashe iyo ngingo inyuma y'umwaka wose basuzuma ibikorwa vy'uwo mugwi. Bavuze ko basanze uwo mugwi udakora wigenga wacitse igikoresho ca leta utamikwa ijambo n'ubutegetsi. Abo bahinga bongeye basigura ko hari amabi uwo mugwi ukora ko ugasha nkuko do mu rutoke kumabi akogwa n'inzego za leta canke ugwaruka gwimbonera kure zegamiye mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD. Abahinga bawoni bakoze amatohoza bavuze kandi ko uwo mugwi utavugira abahohotegwa bazira ivyiyumviro vyabo vyabi vya politike n'ibindi. Yamara mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere i Bujumbura 67 nyine muraba yatangaje ko umugwi arongoye wabeshewe kuko usiga yuvugira bose harimwo nabo bazira ivyiyumviro vyabo n'abamenyesha makuru.
Harimo abantu basanzwe bari mu migambwe itandukanye itavuga kumwe n'umugambo uri ku butegetsi. Twaciye dushyira ko n'icyavuyemo ko umuntu yarekuwe cyangwa ko agatsika kiwe kagiye karatera imbere gusumba kugira abamenyeshamakuru bashobora kuba barafunzwe cyangwa agatsika kabo kagahungabana. Niyaba yari yafunzwe akafungurwa tukabyerekana, niyaba yari yabuze irengero hanyuma tugashobora kumutora tukamwerekana. Bapa mu binyamakuru nka Iwacu, Isanganiro, Bonesha, BBC n'ibijanye n'abandi bantu nk'abaharanira agateka ka zina muntu nabo nyine bari mu twafashije.
Ingingo yafatiwe CNIDH ifise ikiringo c'umwaka kugira ngo ibe ntabanduka. Mu kuyifata akanama ka ONU kari kituwe n'amashirahamwe yigenga n'inani zitandukanye harimo Fiacat rufise icicaro mu Bufaransa. Umushingwamanza Armel Niyongere atwara ishirahamwe Akat Burundi riri mu runani Fiacat yasiguriye Ijwi rya Amerika ko uwo mugwi w'u Burundi ukwiye gukoresha ico kiringo kugira ngo wisubire ko.
Nicyo gituma rero uyo mugwi w'agateka kazina muntu tusaba yuko woca ushiramo ingufu nyinshi ukerekana koko wigenga ukubahiriza agateka kazina muntu kubera ntiwigera werekana ibitigiri nyavyo vyerekeye ihohoterwa n'isinzikazo ry'agateka kazina muntu canke bakerekana ko atahohoterwa ry'agateka kazina muntu ryabaye mu Burundi mu kiringo cy'umwaka kandi amashirahamwe yigenga y'agateka kazina muntu yirirwa arasohora ivyegeranyo bitandukanye vyerekeye ibitigiri vy'umuburengera vy'ihohoterwa rya kiremwa muntu ntihagire amatohoza akogwa kuri ivyo vyegeranyo.
Ikindi uwo mugwi CNIDH wari wagirijwe nuko hari ubwicanyi bukogwa yamara ntukore amatohoza canke ngo usemerere. Mu Burorero amashirahamwe atandukanye hamwe n'abahinga ba ONU batanze harimo abantu barenga 200 baharwe ko bishwe abarengabo bakanyuruzwa mu kiringo c'umwaka umwe uheze yamara mu mugwi CNIDH ntagire amatohoza bakora. Ibi biremezwa kandi n'icegeranyo ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika co kumwaka uheze catangajwe muri uku kwezi kwa gatanu guheze. Aha umugwi CNIDH usigura ko akazi k'amatohoza y'ubwicanyi ari ku butungane. 67 nyine muri aba twari uwo mugwi yamenyesheje ko bituye akanama ka ONU n'urunani ruhuza beniyo migwi ku isi kugira ngo ingingo yo gukura uwo mugwi mu kibanza ca mbere ifutwe.
Ariko icatutangaje tugasha kwimvira igituma baba baragize ivyo, nico gituma twaciye dusubira gusaba ko hokorwa amatohoza yimbitse. Ubwicanyi mu Gifaransa ça fait partie des crimes. Donc la CNIDH ikora ibintu bijanye n'agateka kazina muntu, le crime de droit commun, birafise inzego bijanye. Twebwe CNIDH yinjiramo mu kibonye kwa ayo matohoza atari kwagenda neza, utaja kwinjira mu madosiye ariko arakogwa n'inzego z'ubutungane.
Sijya mbere ibikogwa by'umugwi CNIDH bitera amakenga muri imyaka itandatu iheze mu mwaka w'2018 n'uwo mugwi watangura kwakwa icicaro ca mbere A naho nyene wari wagirijwe na ONU ko wirengagije ihonyango ry'agateka kazi na muntu ryabaye kuva mu mwaka w'2015 inyuma y'imyaka itatu mu mwaka w'2021 uwo mugwi warasubijwe muri ico kibanza ca mbere wari wasabwe kwigenkesera no kwerekana ko by'ukuri wigenga. Uwo mugwi urizeye ko amatohoza yakozwe na ONU azosubigwamo kugira ngo iyo ngingo ifutwe. Usaba ko abahinga ba ONU bokwishikira mu Burundi bagatohoza bakabaza amashira makorera mu gihugu hamwe n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi kugira ngo menye ukuri nyako. Ingingo idahindutse akanama ka ONU kerekana ko umugwi CNIDH utazosubira kuja mu nama za ONU. Ivyo navyo bigasigura ko igihugu kidasubira kuronka akajyo hamwe naho gishikiririza ingana gateka kazi na muntu kifashe. Pierre Clavier ni inkuru ku bwijwi rya Amerika.
Muri Republika ya Demokrasia ya Kongo abarwanyi ba Mai Mai ya Kutumba na Mai Mai Hassan Mbakanyi bigarura ibirindiro by'inyeshyamba z'abarundi za Red Tabara byari muri territoire ya Fizi ntara ya Kivu yepfo mu burasirazuba bw'igihugu byatangajwe n'inzego z'ubuyobozi muri ako gace n'abayobozi b'izo nyeshyamba. Vedaste Ngabo.
Amakuru dukura mu nzego ndetse n'abantu batandukanye amya yuko iyo migwano yabaye yatumye abagwanyi b'abarundi ba Red Tabara ndetse na Mai Mai Ilunga bahunga ibirindiro byabo byari Kabanju, Rubondo, Mabenga ndetse na Timbya Ngoma muri sekiteri ya Nganja ndetse na Rulenge ho muri territoire ya Fizi indara y'Kivu yepfo. Uyu muyobozi wa sekiteri ya Rulenge Bwana Zawadi Abandelwa avuga yuko iyi migwano yabaye ku cyumweru yatumye Red Tabara ihunga yerekeza muri sekiteri y'Itombwe muri territoire ya Mwenga. Uyu muyobozi yemeza yuko nta musivile waba warahitanywe n'iyo migwano usibye yuko abaturage bahunze imihana yabo. Agira ati
mbago kweli yamepitika sababu watu waroho mbaya walikuja kuwatakie kaa ya mheshimiwa ya Kutumba le general, na kisha hapo waraia kwa upande wangu ndawaambia kwamba waraia wangu wa
mwaeka iyi ntambara yarabaye abantu umutima mubi baje gutera ibirindiro bya Kutumba. Abaturage banje bahunga imisozi miremire berekeza mu misozi migufi ya Rulenge. Kuri none wazalendo nibo batsinze intambara kuko nibo bari babengwa ko muri grupe mara basi mu myaka sid
ukana munyanza za chubu abengwa akazalika
kuba Red Tabara yahunze unzi birindiro byayo. Bikubiye kandi mu itangazo ry'umutwe w'abiloze bishambuke iyobowe na Hassan Mbakanyi twagerageje kuvugisha inyeshamba za Red Tabara ntibyadukundira kuko telefone zabo za WhatsApp ndetse n'izisanzwe aho bahungiye mu mashamba ntizicyamu. Bamwe mu baturage bo muri grupu mba bijombo bavuga yuko bateye ubwoba n'inyeshamba za Red Tabara zahungiye muri sekiteri y'Itombwe kuko bazibukaho ibitari byiza
mu karere k'iwacu. Ibikomere dufite d'abord twatewe na Red Tabara iradusenyera idukura mu mazu yacu, amazu aratwikwa kumuramza mu Kanogo, kumuramza muri Katolike, kukiziba, kwa Masata, Kwirango, Zanyakirango, Muramza, Muramza aho bita murushimisha, aho hose hasenywe n'abaredi Tabara, abantu barapfa inkaziranyako ubwo bandi bworeka kubera nyine ko badusenye n'ubu turaca batinye ivyo badukoreye n'ubu turabatinye kubera ko badukoreye nyine ibintu bibi n'ubundi bogaruka n'ubundi bakongera kandi bakadukorera nka bya bindi. Abantu bari bamaze kubaka amazu ariko nayo adashobotse bene aya mazu ya bucangende nanone dufite ubwoba ko n'ubundi bogaruka bakongera kandi bakagira imihana bagenda basenye.
Prosper Baseka n'umushakashatsi ku bibazo by'intambara bibera muri aka karere asanga kuguhunga kwa Red Tabara muri aka karere bigaragaza ko isigaranye intege nke.
Guhunga kwa Red Tabara mu bindiro byayo bikuru bya Gitumba na Rugezi ikerekeza ahantu itekereza ko hari umutekano wayo ni ikintu kigaragaza ko imbaraga zari zijeho imbaraga zikomeye, ariko kandi sicyo kigaragaza ko ari umuherezo yayo. Gusa umuntu yakwibaza impamvu bari baraje hariya ni ukubera ko hariho habafasilitaga, aho bagiye hashobora kuba hazabagora ariko kandi hazagabanu bizatuma n'ibitero bigabanuka kuko logistike kuva ahantu bari no kuza kwikorera imbunda no kuhagera no gutera abaturage bizagabanuka. ni mesaje ikomeye ko imbaraga zijeho cyangwa yatinye n'imbaraga zikomeye.
Andi makuru dukesha amasoko yacu nuko Mayimayi Ngoma Nzito wakoranaga na Red Tabara agatandukana nayo yaba yerekeje ahitwa Muraha y'Imilimba. Umugihe Red Tabara na Mayimayi Ilunga kuri uyu wa kabiri bagaragaye imibunda muri segiteri y'Itombwe kuva mu mwaka w'2022, igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije n'igisirikare cya Congo byasenye ibirindiro bya Red Tabara byamirwe gupima Bijombo, Kigoma ndetse no muri segiteri y'Itombwe. Igihugu cy'u Burundi gishinje inyeshamba za Red Tabara kwica abaturage ndetse no gutera za grenade. Red Tabara rimwe na rimwe yagiye yemeza ko ikora ibitero ku Burundi, ikindi gihe ikabihakana. Vedas Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Tukiri aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bisasu byo mu bwoko bwa bombe byahitanye abantu 8 bikomeretsa 14 muri komine ya Kanyabayonga muri teritwari ya Lubero mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ni mu ntambara hagati y'ingabo za Kongo n'abazishyigikiye n'umutwe wa M23 wayigometseho. Jimmy Shukran bakomera.
Amakuru yuzuzanyijwe rya Amerika yabashije kumenya nuko ibyo bisasu byahitanye abantu byatewe hagati muri santere ya Kanyabayonga. Inzego z'umutekano zivuga ko abandi 14 bakomeretse mu duce dutandukanye twa komine ya Kanyabayonga. Jean Chrysostome Kasereka, umuyobozi wa komine ya Kanyabayonga, avuga ko ibyo byabaye ubwo imirwano yasatiraga agace kari hafi ya Kanyabayonga.
Dans la journée de ce mardi, l'ennemi
kuri uyu wa kabiri ibisasu byinshi byatewe muri komine ya Kanyabayonga. Ntabwo twigeze tumenya umubare nyakuri w'ibyo bisasu, ariko ubu abantu 8 nibo bamaze kugaragara ko bahitanywe n'ibyo bisasu ku bushakashatsi bakozwe na societe civile ndetse n'inzego za leta. Ibyo byabaye nyuma y'imirwano yabyutse ibera muri aka gace. Kugeza ubu abakomeretse tumaze kumenya ni 14. Imirwano iracyakomeje ariko iri kubera hirya gato na Kanyabayonga. Ni mubere metri ugereranyije nka 24. Abakomeretse n'abapfuye bose n'abaturage bo muri groupe mana komine ya Kanyabayonga. Uyu muyobozi wa komine ya Kanyabayonga yabwiye Ijwi rya Amerika ko abaturage be bahunze berekera mu bice bitandukanye bya teritwari ya Lubero. Uyavuga ko imirwano irimo kubera mu birometero 24 uvuye Kanyabayonga werekeza mu teritwari ya Rucuru.
Pour les bombes larguées à commune de Kanyabayonga.
Ibibombe byatewe muri Kanyabayonga byateje ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'abaturage bacu. Hari byagiye bigwa mu mirima y'imyumbati, ibindi bikagenda bigwa mu masoko atandukanye. Ibyo bigatuma abaturage bagira impungenge zikomeye cyane ndetse n'ubwoba, cyane ko ibisasu birimo kuvugira hirya no hino. Ibindi rero byagwa muri Kanyabayonga bigatera ikibazo gikomeye. Ibikorwa by'ubucuruzi byahagaze kuva mu masaha ya mu gitondo aho ibyo bisasu byagwiriye muri Kanyabayonga. Abaturage benshi bahisemo guhunga, abandi bihisha mu mazu yabo. Impamvu ni ibyo bisasu by'imbunda zikomeye bivugira hirya no hino.
Detonation d'armes lourdes.
Amasoko atandukanye Ijwi rya Amerika avugishije harimo na societe civile yemeza ko abarwanyi ba M23 aribo bateye ibyo bisasu muri Kanyabayonga, ariko bo barabihakana. Umutwe wa M23 ku ruhande rwayo uvuga ko ibyo ari ukubeshya, ahubwo ko FARDC n'insoresore za Wazalendo aribo batera ibyo bisasu muri Kanyabayonga. Kuba iyo mirwano ikomeje kwegera Kanyabayonga bitera icyoba gikomeye abaturage bako gace, cyane ko abaturage baho badafite icyizere cyo kubona amahoro arambye cyangwa se kuguma mu mazu yabo. Depite Elimba Fumoja watowe n'abaturage ba teritwari ya Lubero arasaba ko leta ikora ibyihutirwa mu guhashya abarwanyi ba M23. Nsubiyemo n'ubundi nk'uko nakomeje kubivuga, icyo ubu ngubu abakongomani dushaka ni amahoro. Ntabwo twiyumvisha ukuntu leta yacu yareka M23 igakomeza gufata ibice bitandukanye nka Kanyabayonga ubu ngubu hibasiwe. Oya, ibyo ntidushobora kubyihanganira. Ariko ubushake bwo kurwanya M23 nibwo bwabuze. Ibaze nk'ubu abaturage ba Kanyabayonga barahunze, teritwari ya Rucuru hafi ya yose ifitwe na M23. Leta igomba gushyiramo imbaraga igahashya M23 idasize na ADF muri Beni. Twebwe turi inyuma y'igisirikare cyacu FARDC ndetse n'izindi ngabo zose zizaza kudufasha. Icyangombwa ni uko duhashyura. Kanyabayonga na agace kari hagati ya teritwari ya Lubero na Rucuru ni tumwe mu duce dukungaye ku butunzi butandukanye burimo n'uburobyi. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Prezida wa Malawi Lazarus Chakwera yemeje ko abantu 10 barimo prezida wi vice prezida w'icyo gihugu Solos Klaus Chilima bari mu ndege buri birengero kuva kuwa mbere bose bahitanywe n'impanuka yo ndege yagiriye hafi y'umusozi uri mu ishyamba rya Chikangawa riherereye hagati mu gihugu. Diane Ninazwe arakomeza.
Fellow Malawians, the Malawi Defense Force commander has informed me that the search and rescue operation I ordered to find the missing plane.
Nijwi ririmo ikiniga, President wa Malawi Lazarus Chakwera yemeje urupfu rw'abantu 10 bose bari muri yo ndege ya gisirikare, avuga ko ibisigarira vyayo vyabonetse mu icungararo y'umusozi wegereye ishamba yitwa Chikangawa riri mu buraruko bwa Malawi. Mubaguye muri yo ndege harimo kandi Shanili Zimbiri, umutambukanyi wa Bakili Muluzi yahoze ari President wa Malawi.
Ndi kupromota aminanga peze kama moyo pandege mene idasowa itanyamula vice president watu kukuza ni nonse.
Mu butumwa President Lazarus Chakwera yashikirije abanyagihugu n'amakungu yemeza iby'urupfu rwa vice president wiwe, yavuze ko igihugu caguye mu vyago bitagira izina.
Palibe mao palibe chichewa chimene chinga forokoze kusweka kwa mitima yatu. Ndipono kaniza kuti ndipo wansa minanalipa ndege adafa ntayo mweyo ndege idaomba piri. Ululu.
Umugwi wari kurarondera ijya ndege wayibonye yarashwanyaguritse cyane, nta numwe yarokotse, abari bayirimo bose bashengeye, nta majambo mfise asigura umubabaro n'agahinda mfise, birababaje na kaga katuguye ko
nzosa simbika kumadotsa myango yota ye.
Amasenamu umurugu wa gisirikare warujeje kurondera ahari yo ndege wahitorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP yerekana abajeje gutabara bahagaze ku musozi urimo ibipfungu byinshi, impande yabo hariho ibisigarira by'indege yakorotse. Muri ivyo bisigarira harimo ibaba yanditse ko nimero yayo 228 akarongo 222 n'urudomeke.
That aircraft is an aircraft I have myself used.
President Lazarus Chakwera ha ati ino ndege yatibutse narimaze kuyikoramo ingendo zitari nke, asigura ko imbere y'uko ikora insanganya abayitwara bayikoreyemo n'urundi rugendo rwagenze neza. Agira ati abadereva bayo barabanyamwuga bafise uburambe mu byo gutwara indege.
The aircraft and the experience of the crew, and I want you to know.
President Chakwera akavuga ko hari vyinshi azora yibukira kuri vice president wiwe.
Dr. Saul Klaus Chilima was a good man, a devoted father and husband, a patriotic citizen.
Chilima yari umuntu mwiza, yari umuvyeyi mwiza ku bana biwe, yari serugo mwiza ku mugore wiwe, yakunda igihugu ciwe, yakoreye atiziganya. Yaramfashije gutwara igihugu neza nka vice president, kuba yarambereye vice president n'umuhanuzi mu kiringo c'imyaka 4, ndabifata nk'amahiyigwe n'icubahiro bidasanzwe.
May their souls rest in peace.
Indege ya gisirikare yaguye yari hagurutse ku kibuga c'indege c'umurwa mukuru Lilongwe ku munsi wa mbere 3:17 zo mu gatondo ku masaha yo muri Malawi. Zari bitegekanije ko ishika ku kibuga c'indege c'igisagara kizubwa gatatu muri Malawi citwa Mzuzu 4:20. Prezida wa Malawi agasigura ko bitavuye bikunda ko yururuka kubera ikirere kitari ciza.
However, upon arrival in Zuzu, the pilot was unable to land the plane.
Indege imaze gushika ku kibuga c'indege ca Muzuzu byanase ko ishika hasi kubera umudereva atabona neza aho yururukira bitewe n'ikirere kitari ciza. Abajeje by'indege baciye bahanura umudereva gusubira Lilongwe. Ntivyasebye guhanahana amakuru hagati y'abakurikirana urugendo rw'indege n'abari bayitwaye kwaciye guhagarara.
Umuhisi Salaus Klaus Chilima yagiye mu mabanga ya vice president wa Malawi mu 2014, ariko mu 2022 aza kwirukanwa atabwa muri yompi kwera kwagirizwa kunyereza amatungo ya leta no kwaka ibiturire kugira ngo atange amasoko ya leta. Mu kwezi guheze kwa gatanu ubutungane bwamugize umwere, gutyo asubizwa mu mirimo yiwe. Yabonwa nk'umwe mu bashobora kuzohiganira amatora y'umukuru w'igihugu ategekanije muri Malawi mu mwaka uza. Itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP rikavuga ko yakundwa cyane muri